tukavuga yuko intambwe tugeze ko ni intambwe ishimishije uravye aho twatanguriye ku papikira mu Burundi turondera no qualification twegereza tugatwara igikombe cyo mu Burundi hama tugaca no muri Road to BL muri Tanzania twabyifatamo neza gushika muri 16 urumva n'urugendo tukiriko rudutwara muri BAL turavye imiteguro tugenda turakora turavye inkino ko zigenda ziragenze twagiye turakina turaye ko gushora umunsi umuguru umeze neza turashima aho tugeze turashima abakinnyi dufise gushora umunsi nta ugwaye nta wakomeretse cyangwa afite ikibazo kanaka abo twari dushaka baramaze gushika abo twari twamufashije bari nka turi kumwe rero n'amatsima turayakora
ubu unye imikino murimo i Nairobi muri Kenya ni imikino uwo gitahura ayitahure gute ibanziriza BAL niyo izobaha itike yo kwinjira muri BAL canke
yego urumva n'amafinance yatandukanye hariho ya Yoroto BAL hama gacaba Elite 16 rero ni turimo ni migwi nyinshi iyo migwi yose isaba yuko mugwana kugira ngo muronke ibibanza byo kujya muri BAL bazo bakarishye muri biturimo no kuvuga nk'iyi muze turimo iwacu yo muri division east division bizosaba ko avamo ekipe zibiri hama nuwa gatatu niyigenza neza arashobora kuzo nubwo ko ari kumuroba azironga icyo bita wild card ishobora kumutuma nawe nyarabandanya muri BAL rero BAL uko dutangura hazaca ama conference rero urumva ko atari ikintu gisanzwe n'imigwi iri ngaha hanyishwa umunani ategereza kuvamo ibiri hama wabaye wa gatatu urashobora kurogwa bigenze bivanye n'ingendo z'aba wigenjeje
ubu mukava i Nairobi mugashika ku rundi rwego rushimishije muca mubandanya amahiganwa mu Burundi bica bigenda gute kukurikiranira na kuri vya basket
uko bimeze izo wild card baziha mbere twaziye wigejeje neza umva ni 16 iri mu mici ibiri hariho muci wa division est na division west uba mugiye nko wa gatatu muri division est igenzi neza gusumba wa gatatu muri division west nazo ko muri division est niyo cabandanya rero twebwe ico dukora tubonera kuba wa gatatu aho tuje kuba abambere cyangwa kabiri uyu wacu bakarice d'office muri BAL rero ngerageje kwishyura kuri icyo kibazo uvuze abazo bakarishye bavuye ngaha bazaje ama conference ya BAL ubuzo batanguye igihe nyizina rya BAL ibyo rero bikazoba mu bihugu bitandukanye ko nayo kubwiye ama conference gusa nituramiye conference zo tujyamo twebwe bazotubwira iyi competition imaze guhera niyo baca bavuga bati bikurikira n'ibi igihugu iki n'iki n'iki amatariki aya n'aya n'aya imigwi iri n'iyi izohora muri conference nuko bimeze sino turazi yuko ibyo bizakibaho mu mwaka uza mu kwa gatatu mu kwa kane mu kwa gatanu niko kenshi bikunda kumera
abakinnyi muri ko murakinisha uno munsi mu runani n'abarundi gusa canke harimwo abanyamahanga mwikoze ko kugira ngo baze gusahiriza
uko irigana ritunganijwe no kuvuga yuko umugwi wose uzana abakinnyi abone ku itali national babene igihugu indwi hama ugacuzana n'abandi banyamahanga batanu rero uno munsi twebwe dufite abarundi indwi tukagira n'abanyamahanga batanu turasuye abasenegali na batatu turafise umunyamerika umwe n'undi mu nyafrika y'epfo mu Sud-Afrika
ekipe ya mbere mu Burundi yakinye mu makina y'amatsinda ya BAL yavuye muri ayo mahiganwa akora kutubahiriza amategeko yo muri BAL kuko yanze kwambara imwe mu myambaro yari yanditse ko Visit Rwanda mukaramuka mutsindiye kuzokina iyo mikino ya BAL muriteguye kubahiriza ayo masezerano hari ibiganiro vyabaye imbere yuko muyajamo kugira ngo twumve ko ico kibazo kitazosura kwaduka nk'ivyashikiye kuri Dynamo
ivyashikiye kuri Dynamo ni ibintu bizatujyoheye umuntu wakunda basket kandi ayikurikiranira hafi ibintu bitatujyoheye cyane kubera aho nyuma ngo bisubije inyuma basket bishobora gutuma n'igihugu cyacu gifatirwa ibihano na FIBA mugabo nyuma yaho twagiye turabona ibyandiko bya FIBA yayandikira federasiyo y'iwacu hama haraza n'urongoye FIBA muri Afurika arashika mu gihugu aragira imibonano n'abatwara basketball mu Burundi aragira imibonano nabo hejuru ngo baserukira leta baragira icyo bashyitse ko tukizera yuko ibyo biganiro byaba byashyitse ku kintu gishimishije gishobora gutuma tubandanya ntihasubire kuba intambara nyine hasubire kuba ikibazo kirenga na bijya ni bizere yuko ko tugenda turegera imbere muri no higanwa hazoshika muri bare mu gihe twosinda twashobora kubandanya dukina ta kibazo na kimwe duhuye nacyo nibaza yuko byo byaratorewe inyishu bo babariganira bo hejuru kugira ngo dusubira gushirwa n'ibyo bibazo.
Elvis Hakizimana benshi bakuzi ku izina rya Gafyisi umwe mu bamenyereza w'umurwi urunani mu gihugu cy'u Burundi twashimire cyane kuri kano kanya muhaye ijwi rya Amerika tunabipfuriza amahigwe masa muri uru rugendo ruriko rubatuma mwegera amahiganwa ya bal mwakoze cyane
murakoze nawe kuduha kano kanya gushobora gushikiriza ibijyanye n'ihiganwa ibyo turimo ama tukigeza abarundi b'iwacu yuko tuzogerageza kwifata neza kugira ngo dutere iteka igihugu dutere iteka aho bose badushyigikiye abari mu Burundi n'abari mu mahanga turazi yuko abarundi aho bari benshi badushyigikiye tugerageza kugira ingufu zose kugira ngo dushike muri iryo higanwa rya bale.